radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri mwanya muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi muragezweho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, namwe muteze amatwi muri aka kanya. Tuyahere ku mugabane wa Afrika. Somalia na Kenya ejo ku munsi wa kane byaranaguye imigenderanire yavyo ya kidiplomasiya. Somalia yatangaje ano makuru ivuga ko ubucuti n'igihugu kibanyi cyayo bunagutse inyuma y'ibiganiro byari bihagarariwe na Qatar. Mu kiganiro ubushikiranganje bwo guhanahana makuru muri Somalia bwahaye amenshi makuru i Mogadishu bwavuze ko mu byo impande zose zumvikanye harimwo ukubahana, ukutivanga mu by'igihugu kanaka hagati ya Kenya na Somalia hamwe no kudasotorana. Imigenderanire ya Kenya na Somalia yatitutse mu mwaka uheze. Mu kwezi kwa 11 Somalia yirukanye ambasaderi wa Kenya yongera isaba wayo yari Nairobi gutahuka. Somalia icyo gihe yagiriza Kenya ko yivanga mu by'amatora yayo, ariko Kenya yarabihakanye yivuye inyuma. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa kane ryaragabishije ko Afrika ishobora kujya mu gice cya kabiri cy'abandura ku bwinshi umugera wa COVID-19. OMS ivuga yuko ari kubera uguteba gucandaga abanyagihugu hamwe n'ikindi gisanira gishasha cy'uwo mugera gishobora kwaduka. Ibiro bikurikirana Afrika muri OMS byavuze ko uwo mugabane ukwiye guhamvya ibindi bice by'isi mu gucandaga abanyagihugu bawo. Afrika ubu iri ku gice kimwe kwijana cincancho zimaze guhabwa abantu ku isi nkuko OMS ibisobanura. Ariko naho biruko, OMS ivuga ko ibitegire by'abandura n'abafa muri Afrika bikiri hasi ugereranije n'ibindi bice by'isi.
Washington ijwi rya Amerika.
Mu makungu harashobora gufundikwa amasezerano mu ndwi ziri imbere acira inzira leta z'umwe za Amerika na Irani yo gusubira mu masezerano ya nikleyere yo mu mwaka wa 2015. Umutegetsi mu bushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire yabivuze ejo ku munsi wa kane, ariko yongera koko bizoshoboka ari mu gihe Irani yofata ingingo ya politike yo kubikora kandi kwa akiri n'ivyo gukogwa. Abategetsi ba Amerika barasubiye i Vienne muri Autriche muri iyi ndwi ku nshuro ya kane y'ibiganiro na Irani ku kuntu bosubira muri ayo masezerano. Abategetsi bo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika bafise icyizere ko Leta ya Afghanistani izoshobora kwivuna ibitero by'Abatalibani byatangujwe haciye iminsi urunani rw'inteko za Amerika na OTANI zitanguye kwegeranya ivyabo no kuva mu gihugu. Abategetsi bo mu ntara za Afghanistani baragabishije ko leta iriko iratakaza abasirikare benshi mu rukurikirane rw'ibitero kuvaho Amerika itanguriye gukurayo abasirikare bayo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu. Bamwe mu bategetsi ba Amerika hamwe n'abahinga bigenga baragabisha ko gukura abasirikare ba Amerika bashika ku 3,500 hamwe n'inteko za OTANI zishika hafi 7,000 bizosiga mu kaga abasirikare ba Afghanistani. Abantu bashika kuri 25 barimo umupolisi umwe barishwe jo ku munsi wa kane mu kurasana kwabaye hagati y'abadandaza ibiyayuramutwe hamwe n'abapolisi Rio de Janeiro muri Brazil. Iyo mirwano yatumye abanyagihugu bo mu mihana y'i Jacarezinho aho byabereye ku murwa mukuru baguma mu mazu yabo. Igipolisi cyavuze ko mu bafuye harimo abakuru b'iyo migwi y'abadandaza ibiyayuramutwe, kivuga kandi ko abantu hafi 10 bakekwa kwifatanya nabo bantu bahagaritswe.
Arizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. umukuru w'umurwi Severe ushinzwe kumenya ukuri ku mabiri yabaye mu kahise ku Burundi no kunywanisha Abarundi yongeye guhumuriza bamwe mu bibaza ko uwo murwi urimo gukorera gusa ku bwicanyi bwo mwaka w'1972
washimye uhera ku 72 dukore hanyuma twaragisiguye neza mu namashinga mateka n'inkingo z'amateka tuvuga tuti no kugira turabe ko babikoze babakiriho tugira tubumbirije duhejeje tuje ku 88.
Uwo ni Pierre Ndayicariye umuyobozi w'umurwi Severe urukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iby'iterabwoba rwarayiruhamije icyaha cy'iterabwoba n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibintu biturika abantu 8 barimo umunyamakuru Focus Ndayizeye rubakatira igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 25 naho urubanza imiryango igera kuri 27 mu murenge wa Nyarutarama iregamo umujyi wa Kigali kutayishyura imitungo yawo yakuwemo ntirwarayirubaye kandi bamwe mu barega ntibarabona kimwe n'ubwo urukiko rwasabye impande zombi ushaka umuhuza. Izi nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umuyobozi w'umurwi Severe ushinzwe kumenya ukuri ku mabi yabaye mu kahise ku Burundi no kunywanisha Abarundi arahumuriza bamwe mu Barundi bibaza ko uwo murwi urimo gukorera gusa ku bwicanyi bwo mu mwaka w'1972. Petero Kavenda yicariye yabishyikirije kuwa kabiri no kuwa gatatu muri iki cyumweru gishize mu ntara za Muyinga na Kirundo ubwo yatangizaga ibikorwa byo gutaburura ibisigarira by'Abarundi bishwe mu 1972. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Icyo gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu bishwe mu gwimo gwa mwaka w'1972 cyahereye ku munsi wa kabiri w'inondwi muri komine Mwakiro y'intara ya Muyinga mu kibira cya Ruvubu mu buraruko bw'u Burundi. Abanyagihugu bo muri komine Mwakiro bari batekewe n'ubwoba kubera icyo gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abishwe muri ubwo gwimo bwo 72. Umukuru w'umurwi Severe yahumurije abanyamwakiro n'abategetsi batandukanye bari bitavye itanguzwa ry'icyo gikorwa mu buraruko bw'u Burundi. Nayicariye afatira ku bikorwa bimaze kubera mu zindi ntara z'u Burundi.
Aho tumaze guca duhereye mu Kamenge dusimbiye mu Rusaka rwa Mwaro, aho tumaze guca tugiye ku Ruvubu muri komine Shombo ya Karusi ibinogo 8 byo mu 72 duca turagaruka muri komine yitwa Giheta ya Gitega dutora ibinogo bitasanzwe ahitwa Mashitsi, ahitwa Nyabunyovu, ahitwa Nyambeho, ahitwa Mutobo, aho hose ni mu 72. Ivyo vyose tubimenya kubera abenegihugu.
Abanyamwakiro babonye iyo 72 si bake bavuga ko bagitekewe n'ubwoba bibutse ivyabaye. Simoni Semafa numwe muri bo yariye umutima amenyo abwira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ivyo yibuka ari no mubimba ibinogo vyatabwamwo abicwa ico gihe.
Amareba bitwimbije bakatubwira ngo ni vy'abasoda ngo barota kuza ngo kugiramwo manebu ngo barari bumwe bwimureri ngo guhabo ngo buza ngo gutera igihugu. Bwimureri nabwo rero urumva bari twebwe Abahutu 72 baca baza kurobanura abarimu bigishije babatwara babica batamenye abajya 73 niho bazana nabo kuza kubatangaho batoretewe nabibonye kuko ndabizi.
Ivyo bikorwa vy'umugwi Severe ayi mwakiro vyari bitabwe na bamwe mu mashinga mateka barongoye incegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga mateka Abel Gashatsi mu ijambo ryiwe yashimiye umugwi Severe kuvyo maze kurangura.
Turagashima ingene bari kucitse igikorwa c'umugwi Severe n'ivyo nkuko urongoye yabishikirije abarundi bamwe hara nashatse kuvuga ibi na biriya. Ubwa mbere mu gusaze ni umugwi w'igihugu ni umugwi hugimijeho byavuye mu biganiro kandi igikorwa uri kurakora ni igikorwa cyo kumenyekanisha ukuri kugira ngo Abarundi bamenye ibyabaye mu gihugu babimenye maze banduruke bari kwiyanira. Kumenya rero kahise k'igihugu nibaza ko ari uburenganzira bw'umurundi wese cyane cyane abaruka uno munsi.
Umushinga mateka Bel Gashatsi yatawe mu mugambwe w'adasigana iprona waramutswa Burundi igihe cy'ubwo gwimo ngo 72 yiyamiriza abavuga ko umugwi Severe uri gukora ibitari vyo umushinga mateka afatira kuvyo yiboneye ayimwakiro anegura abafata ibintu uko bishakiye
ko rero harabavuga ngo ibi umugusevere turakora sivyo none kugira kaboze nibaza ko abantu arukwenda cyane ibi batweretse ngaha murabona ko igihugu cacu carabaye mu bibazo harabaye mu bwicanyi ubwicanyi bwagiye gukurikirana insiguro batanze iratomoye ndetse insiguro barayiduhaye no mu nama nshingamateka no mu yandi manama
bamwe mu bo umushingamateka gashatsi avuga ko bariko bashikiriza amajambo atariyo ku bikorwa vy'uwo mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha harabavuga ko uwo mugwi uri gukora gusa ku bwicanyi bwo 2022 kandi uri kuzura kaboze abo umukuru w'umugwi Sever ari mwakiro kuri uwa kabiri yarabahumurije
imigere 10 nitereka uri kurarondera ukuri twashimye guhera ku 2022 dukore hanyuma twaragisiguye neza mu namashinga amateka n'inkingo z'amateka tuvuga tuti no kugira turabe ko abakiriho bogenda tuganiriye ko babikoze babakiriho tugenda tubumbirije duhejeje tuje ku 88 tuje mu 93 umuntu azogukwegera hariya na hariya azoba ariko arakujuragereza
ibikorwa by'umugwi Severe bikorera bera mu buraruko bw'u Burundi vyatanguye ku munsi wa kabiri muri komine Mwakiro ku munsi wa gatatu naho vyatangurijwe muri komine Busoni y'intara ya Kirundo umukuru wo mugwi Petero Claver ndayicariye nyene gutanguza ibyo bikorwa yatangaje ko abarundi bazoshikirizwa icabivuyemwo birangiye n'atatanze kiringo bizomara
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
mu Rwanda urukiko ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'iby'iterabwoba rwari ruhamije icyaha cy'iterabwoba n'icyaha cyo gucura umugambi no gukoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibintu biturika abantu 8 barimo umunyamakuru Focus Ndayizeye rubakatira igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 25 inkuru mugezwa na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye
Asoma icyemezo umucamanza mu rukiko ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'iterabwoba yari ku cyicaro cy'urukiko rw'ikirenga abaregwa bari muri gereza ya Mageragere ni icyemezo cyatangajwe ku buryo bw'ikoranabuhanga ry'amashusho umucamanza yavuze ko abantu 8 kuri 14 baregwa icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukora no gukoresha binyuranyije n'amategeko ibintu biturika ahantu hakoreshwa na rubanda yasobanuye ko umunyamakuru Focus Ndayizeye na bagenzi be batandatu bagombaga guhanishwa igihano kiri hagati y'imyaka 20 na 25 ariko ko bafashwe ibyaha bikiri ku rwego rwo hasi rw'imyiteguro bikaba nta ngaruka byagize mu gihugu kubera iyo mpamvu urukiko bahanisha igifungo cy'imyaka 10 kuri buri wese nta muhanga kasiye nawe wahoze ari umunyamakuru mu Rwanda akaza gutoroka gereza afatwa muri dosiye nk'uwari ukuriye iri tsinda ryagombaga gukora ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda we yahanishijwe igifungo cy'imyaka 25 urukiko rwanzura ko nk'uwari ukuriye iri tsinda ahanishwa igihano kinini kuri ibi byaha gusa urukiko rwanzuye ko uko ari 14 badahamwa n'icyaha cyo kugambirira guhungabanya ubutegetsi buriho hakoreshejwe intambara rwumvikanishije ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza uko iki cyaha cyakozwe mu bari gukora 14 urukiko rwagize abere 6 biganjemo abasore baregwaga kuba bari mu itsinda rishinzwe kumenya ahagombaga guterwa ibisasu umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha bwasobanuye ko aba basore bagombaga gutera ibisasu ku bigega bya peteroli ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi nyuma bagahita bahungira mu gihugu cya Uganda aho bari kuva bajye kwitoreza igisirikare mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukiko rwategetse ko bahita barekurwa bagataha abaregwa bose ko ari 13 bari mu Rwanda kuko Cassien Ntamuhanga yaburanishijwe adahari bose uko ari 13 baburanye bahakana ibyaha baregwa gusa bagasobanurira rukiko ko ibyo bemeye mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha babikoreshejwe no gushaka gukiza amagara yabo kuko bemeza ko bakorewe iyicarubozo umunyamakuru Ndayizeye Focus ubwo yireguraga mu mwaka w'2019 yabwiye rukiko ko yemeye gushyira umukono ku nyandiko mvugo zimushinja uruhare mu byaha by'iterabwoba kubera iyicarubozo yakorewe urukiko ariko rwatesheje agaciro izi mvugo z'abaregwa ubwo rwatangaje ko batabashije kwerekana iyicarubozo bakorewe twashatse kumenya niba bahamwe n'ibyaha bazajurira ibihano bahawe tubaza umwe mu bunganyi na Focus Ndayizera niba biteguye kujurira yadusobanurire ko ari bwo bakimenya imikirize y'urubanza akaba ataravugana n'umukiriya we bityo ko umwanzuro uzafatwa ku cyifuzo cy'umukiriya we abaregwa bafashwe mu mpera z'umwaka wa 2018 asumita kaboye ijwi rya Amerika i Kigali
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda kandi urubanza rw'imiryango igera kuri 27 ituye mu murenge wa Nyarutarama mu mujyi wa Kigali nirwaraye rukibaye umucamanza yasabye impande zombi gushaka umuhuza muri uru rubanza gusa na mbere y'uko urubanza ruba hari bamwe mu baturage bafunzwe n'inzego z'umutekano itangazamakuru naryo ntiryorohewe muri uru rubanza baraburana ibibazo by'imitungo yabo bagasaba guhabwa ubutabera inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Ukigera mu nkengero z'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge wahitaga ubona inzego z'umutekano za rugose zari ziganjemo abapolisi bambaye impuzankano z'akazi barimo n'abapolisi bakuru n'abandi bari bambaye imyenda ya gisivile bagendagendaga kugera no kuhagarara iperereza ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Kwinjira mu rukiko buri wese yagombaga kubanza gusakwa ibintu bitamenyerewe mu zindi manza. Icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye umucamanza yabanje kumenyesha ababuranyi bombi ko byaba byiza habayeho ubuhuza muri iki kibazo kuko ibirego byabo bisa. Byabaye ngombwa ko umucamanza asaba imiryango y'abarega umujyi wa Kigali kwiherera bakavugana n'ababunganira bikamenyekana niba bemera ubwo buhuza. Byarangiye impande zombi zemeye zisaba umucamanza ukuri y'inteko iburanisha akazababera umuhuza. Hagati hari indi miryango irega umujyi wa Kigali nayo yagombaga kuza kuburana urubanza. Amakuru ijwi rya Amerika yamenye iyo miryango yari yakoresheje imipira yari mu ibara ry'icyatsi mu mugongo banditseho Kangondo and Kibiraro Need Justice. Kangondo na Kibiraro bakeneye ubutabera ugenekereje mu Kinyarwanda. Ariko bamwe mu bagombaga kubura n'abambaye batyo bafunzwe n'inzego z'umutekano mbere y'uko bagera mu rukiko. Ubwo ijwi rya Amerika ryari ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ryahamagawe na Bwana Jean Dudier Shikama umwe mu bari mu nzira zerekeza ku rukiko twumva atabaza ariko anashyamiranye n'inzego z'umutekano. Yatubwiraga ko bamuhatiraga kuva mu modoka ku ngufu akinjira muri kasho ya polisi yarweza amenyo kuri Club Rafiki Nyamirambo. Byabaye ngombwa gushaka kujya kureba ibiri kubera kuri rweza amenyo ariko inzego z'umutekano ntizabyemera. Nkigera mu marembo y'urukiko asohoka nahise nsamirwa hejuru n'abasore b'ibigango bari bambaye gisivili batangira kumfata imikaba y'ipantaro nk'abashaka kuyinkuramo nk'abafasha igisambo bamwe ibumoso abandi buryo akavuyo karavuka. Abapolisi bari bambaye nk'abiteguye urugamba n'imbunda batangira kumpatira kwinjira mu modoka zabo ariko ndabyanga n'abasabaga kungaragariza ibyaha cyangwa amakosa yabateraga kumpatira kwinjira mu modoka bakabibura. Abahisi n'abagenzi bahuriye bibaza icyabaye bamwe mu banyamategeko bakabaza icyo bari kuziza umunyamakuru. Nababwiye ko ntashobora kwinjira mu modoka yabo ntazi impamvu cyane ko tudahuje akazi. Babonye ko rubuze gica kandi imbaga yabonaga ibyabaga uwarubakuriye tutabashije kumenya mu mazina ye, ari kumwe n'uhagarariye polisi Nyarugenge CSP Urujeni, bemeye ko inzego zabo zampohoteye, bansaba gutuza nkabyihanganira. Byarangiye ntabashije kumenya ibyabereye kuri station ya Rwezamenyo. Uko baturage basezeranijwe ubuhuza muri uru rubanza rw'imitungo yabo, bakavuga ko igihe umujyi wa Kigali wakwemera ibiganiro biciye mu mucyo, ikibazo cyakemuka mu mahoro. Bwana Emmanuel Sahinkuye ari muri abo.
Erega burya abaturage twebwe turabana beza byose ni mu biganiro. Bavuze bati umujyi wa Kigali wemeye ukavuga uti turabubashubije cyangwa se tugiye kubaho twababariye, nta kibazo twayakira tukagenda tugashakisha ahandi, kuko dore ko ubutaka buracyari mu gihugu cyacu, ni hanini aho gutura, ni hanini, nta kibazo nabwo twabyakira.
Ku rundi ruhande hari abavuga ko ubu buhuza busa n'ubudatanga icyizere bitewe n'igihe ikibazo cyabo kimaze. Madame Josephine Mukankuranga avuga ko kuva ibibazo byatangira we nabe basigaye basembera.
Icyo cy'ubuhuza bashyizeho rero n'ubundi byatangiye bavuga ngo bagomba kuduhuza, bakajya batubeshya baturerega ntibatubwize ukuri, ibintu byose bakabikora nk'igitugu. Ibi byo kumbwira rero ngo bari gushaka kugira ngo baduhuze, ngo twumvikane, ngo tugire ibyo tuganira, nibaduhe ayo batubariye basi tugende tujye gushakisha ubuzima ahandi. Mu by'ukuri twararenganye, igihe gishize ni kirekire. Aho umuntu yifuza ngo yiba urupfu rwari ruje rukankuraho, tibikandutsira kubaho. Nubwo batubwira ngo baradufunga, uri kubyumva? Njyeho kugira ngo uzunyimure, njye nejye gusembera, ahubwo nibaguregereza. Baze twese badukiremo n'imiryango yacu n'abana bacu. Ubusa tuzasembera tuzageze ku wakangahe.
Niba mbyumva neza nanone rero murasa n'abadafite icyizere kuri ubu buhuza.
Nta cyizere dufite. Iyo baza kuza kuba ari abavuga ngo baraduhuza, kibazo kiba cyarakemutse.
Mu bavuga ko bafunzwe kubera kwambara imipira yanditseho ko bakeneye ubutabera, ntitwabashije kubabona. Ariko twabonye abandi batari bambaye iyo mipira, nabo bemereye ijwi rya Amerika ko bafunzwe bakaza gufungurwa. Uyu ni Bwana Theoneste Mwihusi wari wafungiwe Rwezamenyo.
Abambaye imipira bari bane. Imipira yari yanditseho ngo turashaka ubutabera.
Kugeza ubu mwabasizemo bo?
Tubasizemo nyine, nta nubwo tuzi amakuru yabo. Jean Pierre bane bari bari kwambura umupira, bigeze bambura uwo mupira nyine, ubundi wari urimo n'uwo bita Tabirikari. Shikamara yari ari mu kindi cyumba hakurya, nawe yari ahari, nawe mbega ariko we yari ari kubazwa hakurya, mbega we ntibatumye twegerana. Undi nawe warune habonye yari Kanyamandazi, wo bajya bita Kanyamandazi, sinzi ndo mumuzi.
Bakwambitse amapingu mu yandi mavuta?
Banyambitse amapingu gutya, mbega bari banyambitse amapingu. Aga nuko twari kumwe, urumva ni ikibazo. Twarenganye nyine, none se tutarenganye, urumva mbega umuntu kujya kuburana bakamufunga bakamwambika amapingu agafatwa n'abapolisi, turasaba uburenganzira bwacu.
Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera, rigamije kumubaza impamvu bafunze abo baturage, umubare wabo bafunzwe ndetse n'icyo babafungiye. CP Kabera ntiyitabye telefone ye, yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi atubwira ko ari mu nama, gusa ntacyo yadusubije ubwo twateguraga iyi nkuru. Si ubwa mbere humvikana bakubitwa n'abafatwa bagafungwa muri iki kibazo cy'imitungo ya Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ikibazo gifata umuzima 2017 ubwo imiryango isaga 1000 isabwa kwimuka mu masambu yabo bakajya mu mazu yubatswe na leta, ariko muri bo bahisemo kugana inzira y'ubutabera, bavuga ko baba barenganye. Hagati aho umuhuza Bwana Didas Nshimiyimana yemeje ko impande zombi zizatangira kuganira kuva ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatanu. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1961. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-593-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda twerekeza muri Tanzania, aho abarundi 230 bari barahungiye mu nkambi ya Nduta baraye basubiye mu gihugu cyabo. Ni gahunda ya leta ya Tanzania ifatanije na HCR. Abatahutse basubiye mu ntara za Makamba, Rutana na Ruyigi. bamwe muri zo mpunzi ariko bavuga ko bataha babihatiwe. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin abaye inkuru irambuye.
Kuri uyu wa kane hatahutse imiryango 103 igize abantu 230 biyandikije gutaka ubushake bwabo bavuye mu nkambi za Ndutanya Rugusu na Mutenderi. Abari bashije ku rutonde nase n'imiryango 120 igize abantu 350 abahunguka nabo bavuga yuko badataka ubushake bwabo ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha. Ijya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane aho yasanze biyandikishije gutaha ahuka bari ko baritegura
gutaha. None twogira gute kwata kundi tutoharira twari guha twoharira kuko biratugoye bamwe bafise ibazo byishi aha twari twiyumvire yuko bo duhanatwe ubwicaro kuko twirukiye sivuba ngira mwarabibonye mwese mwarabona nico kimwe rero twari twisunze iki gihugu camata nubuke ko dufata mu mugongo natwe tukatura tukaruhuka
gunguka sinabi ariko natari nabi natano atama kazi nagenda nimumuga bahunguka nkanguka kugira ngo babamewe neza cyane kugushaka ibwabo bahunguka kweri himiriza mugabo kubwabo batohunguka dukata amabage kugira mu Burundi aika twahunze yega ibitandukanye yakindi nk'abatanu batamakazi nawe twohunguka tujahe tugiye kwibeshaho tugiye gupfa guhunga duhunguka twararushe baduhenda mundi haramaho nta mahoro ariho ho habeye ntambara sivuba ka umuntu nakiri ntambara
nakagobero nakagobero batugobereza gusa kuko atakumuntu abyatawuharira n'umugaba naye handi twegwe ntacho tukishimariye muhira yego bavuga ngo kubaka bavuga kubaka igihugu cabo yego abakiri bato ni sawa barashaka kubaka igihugu cabo none natwe ni turukubaka ngo iki tutakirima tutagidandaza tutakiza gukorera ingero
kubwizo ngorane n'amabi yama yabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HACR
mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi mu bugwaneza ata mpaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyene icyo nicyo dusaba birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro ivyo nivyo dusaba katureka tubagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu
cyo dusaba UN na leta ya Tanzania ngo dufata neza kuko twebwe habazobona amahoro abonetse neza gose nyine niyo nyine niyo bazaza kutubwira ati ni amahoro yabonetse Burundi ni mutahe.
Umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania bwana Sudi Mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhemereza impunzi gutaha. Igihugu cya Tanzania kitwaza yuko mu Burundi amahoro yagarutse.
Ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira kubera ntacyo dufise tunyegeze amakungu yose yarabonye ibyabaye mu Burundi. Ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho nta mpungenge mfise kuri iki ndiko ndababwira.
Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha nahabihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Fatuma Karara Alimase nibo bashyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza, turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.